Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 171 681 sit wezi tatu akaburungu lig agakwego iteka akaburungu bi Facebook lig iteka tweet @ lig iteka
Emu pas
wese
okuduha karibu umucumara yutura
Noreka kucumara rikwa gute ntaramenye kibagenze na cyane cyane ko mutari musanzwe mungenje
Uti rero no bwa mbere ubonye mu police hano mu rugi wawe
Pore ntana bitugenze Magarira Thierry ndaza ubu ntaharaje
Natse natse
Yo None murondera amahoro gashe
Oya naze gusa
Kirara
Oye
Thierry wanje murondera kwi ugira umufatisha nkopo wiri kurafatisha abandi
We muhamagare Ane kucugumira nibiki We Thierry
Sabwe
Itaba muhungu barakuronde
Chef we nukuru indaba tukomeye amashi ntimuntu wari umwana Thierry wanje nta mugambwa rimwe nta politiki None mu murondera kwi
Naze gusa
Teka na mama Jeri baza watangurana kuko nta kosa ni yagiriza
eh naco uyagiriza
nta na kimwe
ibitero bimaze bisibera hiwanyu ushaka tubibaze bana
eh ndegashye
wewe
cyukuri mugomba mubaza jewe
none ntangorane wewe nawe nibasanga taru hari bifise mu uzoheza ugaruke yari kibazo
cha tugende
tugende ndegaze gutora inuze
ico tugutwarira kimenyo hashize
tusubirama
Ariko ya muturago. Umwana wanje ndazi ko ntazosubira kumubona. Wewe Thierry wanje uratsitse ubusa.
Inde yakubwiye ko atazogaruka. Ukabanda nyi wibarogesha nawe ndakujana.
Yo yo yo. Ubona wapfa umutwara je w'imisi yose yageze kako. Mufata abana bacu mukabayo. Yo yo hirya yaje bamwatwaye babo barabutsirengero ryabo oya nuko yo ibintu byo gufata abantu agasakisaka birakwiye guhagara umuntu akareka kuzira umwikeko canke ubwoko canke umugambwa rimwe yo
tunywere mugakuza